Kuri uyu wa kane hatahutse imiryango 103 igize abantu 230 biyandikije gutaka ubushake bwabo bavuye mu nkambi za Ndutanya Rugusu na Mutenderi. Abari bashije ku rutonde Naser ni imiryango 120 igize abantu 350. Abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo, ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Ijya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane aho ryasanze biyandikishije gutaha ahuka bari ko baritegura
gutaha. None twogira gute kwata kundi tutoharira? Ntitwari guha, ntitwoharira kuko biratugoye. Bamwe bafise ibibazo vyinshi, aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye si vuba. Ngira mwarabibonye mwese mwarabona. Nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu c'amata n'ubuke ko bodufata mu mugongo, natwe tukatura tukaruhuka.
Guhunguka si nabi, ariko natari nabi n'abatwana batama kazi nagendana ubumuga bahunguka ntibanguka kugira ngo bamibone neza cyane ubushake bwabo. Bahunguka kweri himiriza mugabo ku bwabo batohunguka dukatamo bagiye kugira mu Burundi aika twahunze yega ibitandukanye. Lakini nk'abatanu batama kazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibeshaho tugiye gupfa. Guhunga duhunguka duhunga duhunguka twararushe baduhenda mu ndi haramaho. Nta mahoro ariho ho habeye intambara sivuba ka umuntu nakiri intambara
nakagobero nakagobero batugobereza gusa kuko atakumuntu abyatawuharira n'umugaba naye handi twibwe ntacyo tukishimariye muhira. Yego bavuga ngo kubaka, bavuga kubaka igihugu cyabo. Yego abakiri bato ni sawa barashobora kubaka igihugu cyabo, none natwe niwe tukubaka ngo iki? Tutakirima, tutakidandaza, tutakiza gukorera ingero.
Ku bw'izo ngorane n'amabi yama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HACR.
Mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi mu bugwaneza ata mpaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine. Icyo nicyo dusaba, birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro. Ibyo nibyo dusaba, katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu.
Icyo nsaba UN na leta ya Tanzania modufata neza kuko twebwe habazobona amahoro abonetse neza rwose nyine. Nibo nyine nibo bazaza kutubwira ati ni amahoro yabonetse i Burundi ni mutahe.
Umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha. Igihugu cya Tanzania kitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse.
Ninawasihi nendeni kwa wingi mkajiandikishe mrudi nyumbani.
Ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kubera ntacyo dufise tunyegeze. Makungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi, ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho. Nta mpungenge mfise kuri iki, ndiko ndababwira.
Sina mashaka na iki ninachowaambia.
Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.